mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, ikibazo cy'abakuwe mu byabo n'imyuzure gikomeje kubingora abahizi nyuma y'urupfu rw'abana bazira inzara mu nkambi babamo.
Twishwe n'inzara ababyeyi turagowe. Yo mfise abana batanu ndabayikinyene kwa rukwirwa barayerera bayerera mu gahinga barawo akumbati bacisha kumwa n'agasimba kakajumwa batora mu bijumujumu.
Uyu ni umwe mu Barundi bakuwe mu byabo n'imyuzure atakambira ubutegetsi ko bwabatabara. Inaha muri Amerika, inama nkuru y'ishyaka ry'abademokrati yatangiye ejo kuwa mbere izarangira kuwa kane. Joe Biden yemera kuba umukandida w'ishyaka mu matora ya perezida yo mu kwezi kwa 11. Abanyaburayi bagiye guhagurukira ikibazo cyo muri Belarusiya nyuma y'iminsi 10 abaturage basaba ko perezida Alexander Lukashenko yavaho. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato. Aloys Bigirimana, ni wowe waduteguriye amakuru hirya no hino ku isi, umwanya no wawe.
Urakoze Geoffrey, tuyahere aha muri Amerika. Abademokrate kuri uyu wa mbere barayi batanguye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo rizomara iminsi ine rigamije gufasha no gutera intege umukandida wabo Joe Biden kugira azotsinde Perezida Donald Trump mu matora yo mu kwezi kw'11 uyu mwaka. Abashikirije amajambo ejo ku munsi wa mbere barimwo Michelle Obama, umutambukanyi wa Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika, Senator Bernie Sanders wahoze ari guverineri w'umurepublikani wo muri leta ya Ohio, John Kasich yanahataniye ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mahiganwa y'ibanze mu barepublikani adacana uwaka na Perezida Trump, ubu akaba yahisemwo gushyigikira Biden. Yahamagariye bagenzi we mu mugambwe w'abarepublikani kutazoha amajwi Trump. Abo bose bahisemo gushyikiriza ayo majambo bari mu ngo zabo bifashishije ubuhinga bwa video conference kubera ikiza cya COVID-19. Kuri wa kabiri, abategetsi bakomeye mu mugambwe w'abademokrate nyene barimwo Bill Clinton yahoze ari perezida, umukenyezi wa Biden, John Kerry yigeze kuba umushikiranganji w'imigenderanire, Chuck Schumer arongoye umugwi w'abademokrati muri sena ya Amerika, bari ku rutonde rw'abashikiriza amajambo yo gutera intege Biden. Kuri wa kabiri, perezida Donald Trump ntiyatevye gutesha agaciro iryo koraniro mu kuvuga ko mu majambo yose yashikirijwe atana kimwe kimutera ubwoba kandi gikwega abantu kirimwo. Mu ndwiza, abarepublikani nabo bazoba baramukiwe mu ikoraniro ryabo kaminuza rizobera mu gisagara cya Charlotte muri leta ya North Carolina, aho Trump azoshikiriza ijambo ryo kwemera guserukira abarepublikani muri manda ya kabiri. Ijambo azoshikiriza ari mu nyubakwa ya White House. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika atekanijwe kuzoba mu kwezi kw'11 uyu mwaka w'2020. Muri Afrika, umushikiranganji wa Somalia mu ntara ya Hirshabelle yarishwe arashwe ku mugoroba w'ejo kuwa mbere mu gisagara cya Jowhar. Ababibonye bavuze ko Abdul Kadir Abukar Karani, umushikiranganji w'uburimyi muri iyo ntara, yarashwe igihe yari kaja ku rugo iwe. Abamwishe baciye bahunga. Karani yaheruka kugenwa muri ayo mabanga. Yari kandi umushikiranganji w'iyo ntara. Nta uremanga ko yakoze ubwo bwicanyi, ariko abategetsi batunga urutoki abakora iterabwoba. Yishwa ryiwe rikurikira igitero cyabaye ku mugoroba wo kuw'Imana ku ihoteli i Mogadishu, kikaba cyahitanye abantu 17, abandi 42 barakomereka. Perezida wa Afurika y'Epfo n'abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu batangaza ko ibitegiri by'abandura COVID-19 bigeze aho bitangura kugabanuka. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko amategeko amwamwe yafashwe agiye gutezurwa, ariko kandi ko urugamba rukibandanya. Abanyagihugu bo muri Johannesburg bagiye mu mabarabara kuri uyu wa mbere bagaragaza akanyamuneza n'umunezero ku bw'iyo nkuru. amafuza yatangaje kandi ko hari ingingo zigiye gutezurwa zirimo gusubira kurekura urudandazwa rw'itabi n'inzoga. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika cyasindikajwe na COVID-19, aho abashika hafi 600,000 banduye hamwe n'abarenga 111,800 bafuye mu gihugu kibamwo abangana imiliyoni 60.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Nigeria kizokongera kugurura ingendo z'indege mu makungu ku itariki ya 29 ukwezi k'umunani mu ntumbero yo gutezura ku ngingo zafashwe kubera umugera wa corona. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'indege Hadi Sirika yavuze kuri uyu wa mbere ko izo ngendo zizotangurira ku bibuga by'Ilegose na Abuja. Nigeria yahagaritse ingendo z'indege mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona umaze kwandukira abarenga 449,000 975 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyo ngingo ije haheze indwi zitandatu ico gihugu caruguruye urujya n'uruza rw'indege mu gihugu hagati. Leta y'Ubufaransa yavuze kuri uyu wa mbere ko yarungitse abapolisi bahangana n'abakora imyiyerekano mu ntara ya Marseille gufasha gushyira mu ngiro itegeko ryo kwambara udupfukamunwa. Ni mu gihe ibisagara nka byose byashyizeho ayo mategeko kandi yatanguye gukurikizwa kuri uyu wa mbere. Umuvugizi wa leta Gabriel Attal yatangaje kuri uyu wa mbere ko abapolisi 130 barungitswe muri iyo ntara. Abantu barenga 340,400 baramaze kwicwa n'uwo mugera mu Bufaransa, kimwe mu bitigiri binini by'abapfa ku isi. Abanyagihugu ku murwa mukuru Khartoum muri Sudani barakoze imyiyerekano kuri uwa mbere basaba ubutungane n'amahoro mu gihe harangiye umwaka hashinzwe leta mfata kibanza yakurikiye ikurwa rya Omar al-Bashir. Amasinzi y'abanyagihugu baraturiye amapine imbere y'uko igipolisi kiza kubatesha mu kubatera ibyuka bikoroza amosozi. Bavuga ko umwaka urangiye leta itarashitsa ibyo yabemereye. Abakoze iyo myiyerekano basaba ubutungane kubishwe mu myiyerekano yiyamiriza Perezida Bashir n'intwaro yiwe ya gisirikare.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi, aho abantu 12 bamaze gupfa bishwe n'inzara muri zone Buterere komine Ntahangwa nk'uko byemezwa n'imiryango yabo. Abo nabavanywe mu byabo n'imyuzure bacumbikiwe muri site ya Mubone ibarizwamo abagera kuri 700. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wilikaneza, nibyo atubwira.
Nta bisanzwe nkaje mperuka guhamba umwana kandi uwo mwana yapfuye kubw'inzara kubw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye kubw'ataronka n'uburyamo bwiza, niyo cyatumye umwana wanjye ahwera.
Uwo ni Ntamarero Estera, umukenyezi yabuze umwana ku munsi wa gatanu w'indwi uheze, yemeza ko yahekuwe n'inzara.
Nta bisanzwe nkaje mperuka guhamba umwana kandi uwo mwana yapfuye kubw'inzara kubw'ataronka ibyagaburirwa bikwiye kubw'ataronka n'uburyamo bwiza, niyo cyatumye umwana wanjye ahwera. Kuko umwana yaragwaye mbura iyo njya kumuvuza, mbura amahera kumuvuza ko mbura nicyo ndamugaburira agwaye, umwana cyarahwera. Uko nuko uri gutagabana iki? Ahubwo leta nigira ikidufashije dukura ahantu tugende, iyo twaje tuva hama badutekere dutahe. Ahubwo leta nigira ikidufashije tugaburire duhe ibyo kurya bidukwiriye itugaburire, kandi ngize yatuvuriza n'abana bacu. Jewe mfise abana batatu, yaragiye n'uwa gatatu.
Eka n'abavyeyi bandi bavuga ko imibereho mibi barimwo ituma abantu baginagurika. N'abanyene ubwabo hejuru y'inzara izura inzara bagwaye indwara zimwe zo ku rukoba kubera kuryama habi.
Mfite ibibazo byinshi bakarenganya ko ngaha mu mahema se yafatiye ngaha nyene yapfuye kuba turyama mu bantu benshi bucapfu n'ibyo bihere n'izo mbaragose. Eko nagiye kwa muganga ndiko ndafata ibinini n'isabune yo koga. Mfite agafuka kenye nabwo mfite intuzenya ico nabukoza nyagafu. Ndashobora kugenda guhiga higa ari nk'umugenzi agashobora akagira itsakoti.
Narwaye indwara nyinshi cyane kubera inzara atatu tugira dufungura, amaguru yarambyimbiye ko abana birirwa baracikana batagira utwo bafungura. Nabyo ni hamwe agashyitsi ka kera kaguma kisendege n'ahandi honorare emvye. soma yose kuri kijara mbyimbanye singira cyo fungura singira cyepo cyarugo atwishwe n'izaba bavyeyi turako yo umfisa abana batanu ndabaye kinyene kwa kwa rukwirwa barayerera bayerera magahinga barawo akumbati batisha kumwa nagasimba gakajuma batora mu bijumu jumu kuva mu kwezi kwa kabiri twabandika ijumuriya hamare batuzana nga kuva ico gihe nta kintu turaronga twicaye ngaha mukadufasha mukaraba yuko mwotugaburira mukandi mukadukura ngaha tukava ngaha turago abana birirwa barafaho byo nk'indagara
Junior Mani yakize umukuru w'akazi yamubona aremeza bivugwa n'abakambitse muri site ya Hatwara
nivyo ababene gihugu babayeho nabi kuko kuva baza ngaha baheruka gufashishwa na Croix Rouge abandi bigeze kuza kubafasha byari ibiro by'umukuru w'igihugu ariko ico gihe haraheze amezi arenga ane atafashanyo baronse abo bene gihugu rero bugarijwe n'ibibazo byinshi by'ingwara koko barapfa na cyane cyane abana aho abo bana bagwara bafatwa n'ingwara y'agasama kubera abo bene gihugu bafise na mikoromaki bituma bapfa kuko bitaborohera kuja kwa muganga
abo bafumukuru ba site yamubone yaramaze kubaharura mose nyabende
kuberekeye abana mu kwezi k'umunani muze gufa abana bashika umunani kuba tamakazi bane ivagene uzameze nabi nga mu nkambi kugihe kirekire atabantu babashikako kubingorane bafise ngaha niyo mpamvu izongwa zituma ziba ndende turuka kuwo bajyama hantu habi n'inzara baba bafise ahantu bakoraniwe nta kintu baronka gituma babaho neza
bwanamanya kizara afite ibintu bibiri nyamukuru asaba mukurira gukora ukuronse mfungurwa abanyagihugu hamwe no kubavuza anise niba tukegera cyo mukuru w'umugwi w'igihugu wo gukinga no gutabarana mu gihe cy'ibiza n'isi basigura kwa abantu bataronse ubufasha kubera biyongereyemo batari bantu n'ikora
abantu bari kubagwa mu mporero kubera yuko aba bandi bagifise utuguvu baguma bariko baranana tubabwira tuti ni mutwereke abantu bavuye ku buterere basamburiwe amazu kuko twabajanyeyo tuzi yuko cha tubaharura neza tubatondeke tubandike muri uwo mwanya haca hazamwe abandi nababandi twari twahaye amazu amahera y'ugupanga baciye babirenga ko twayabahaye baca barazo no munsi bose bari kumubone abo batama barya abana baragwaye barakeneye imiti barashonje mugabo biragoye cyane kubaramira mu gihe abo babana nabo bakiriko barazana inzitizi zituma tutamenya neza babandi baje biyongeramwo abo tubasaba ko bosubira iyo baje bava bakabaho uko babaho barya abantu bo kumubone batarajanwayo
niba rutahanura abantu kutama biteze gufashwa mu bihe byose abantu bakiriwe mu site yamubone baharugwa amajana indwi bamunze imyuzura y'amazi yateye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze ituma inzuzi n'imifurege mikuru mikuru yo mu mazone ya Kinama na Buterere mu raruko bwa Bujumbura birenga inkombe bisenywa amazu bitwara n'imirima eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi ku munsi w'ejo zafunze amasoko abiri mu murwa mukuru I Kigali kubera ikibazo cy'ubwiyongere bw'umubare w'abandura COVID-19. Mu minsi ibiri gusa Ministeri y'ubuzima iravuga ko handura abagera ku 153 biganjemo abanduriye muri ayo masoko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi nibyo akomeza tugezaho.
Icyemezo cyo gufunga amasoko abiri akorera mu mujyi wa Kigali irya Nyarugenge n'iryo kwa Mutangana rikorera Nyabugogo cyafashwe hashingiwe ku bwiyongere bw'ubwandu bushya bwa virusi ya corona bumaze iminsi bugaragara muri Kigali. Kuri iki cyumweru Ministre w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatangaje ko mu minsi ibiri gusa abantu 153 bamaze kwandura COVID-19 bakaba biganjemo abakuye mu isoko rya kijyambere rya Nyarugenge iryo kwa Mutangana no muri ministeri zitandukanye basanganywe iyi virusi. Ubwo bwiyongere bwatumye umujyi wa Kigali usohora itangazo ryihutirwa mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rihagarika mu gihe cy'iminsi irindwi aya masoko yombi ndetse n'amaduka ari mu nkengero zayo. abasanzwe bakorera muri ayo masoko bimvikanisha ko batunguwe.
Kwaje mu kazi nk'ibisanzwe batumije imari
ntabwo nari nzi nazindetse nzi ko ngiye ku kazi bisanzwe ngize nsanga icyemezo bafashe n'ikindi cyane kuko nari mfitemo n'ibintu by'abageni.
Ku mwihariko abacuruza ibiribwa byangirika vuba nk'imbuto n'imboga basaba ubuyobozi kubafasha bakabasha kwinjira mu isoko bagasohora ibicuruzwa byabo.
Turifuza ko bagomba gukingura tugafata ibyacu tukabikuramo by'imboga tukabiha n'abana bacu bakabirya neza ubwo ngubwo n'ibigene bikaboreramo ntabwo wamenya gahunda y'igihe bazakingurira. Ubusa ubwurumva ibyo ngibyo ari ibintu aya ntabwo ari byo rwose ntituvuga ngo duciye hepfo ngo muzamuke ruguru rwose ubwurumva ibyo ngibyo bitanze.
Ibindi nabyo byifuza wasanganaga abari baje guhaha batazi neza ko aya masoko yombi yafunzwe. Uyu muturage yasabaga ubuyobozi ko bwabafungurira bakabona icyo bagaburira abana.
Ahanini ahantu ko dufite ikibazo gikomeye nuko rya soko ari impuzamahanga niho abantu bose duhurira ingero zose niho tuza guhahira. Kumvaga yuko nubundi nkuko nkubaje ku icyo kibazo akavuga ati abantu tuzafunga uyu munsi ariko none kugeza amagenga ikibazo dufite ni ikibazo cyo kurya. Ubusa ni ntanda bwira madama cyangwa sinabwira umwana ati mvuye ku kazi ariko bafunze nta kintu kimwe mfite mu rugo. Numvaga yuko bakatuduhore bakaduha nk'umunsi umwe tugafata ibyo kurya.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busobanura ko abacuruza ibiribwa byangirika vuba bashakiye ubundi buryo bakwifashisha mu gihe abacuruza ibidapfa vuba baba babihanganye. Bwana Rubingisa Pidanse uyobora umujyi wa Kigali.
Hashyizweho andi masoko atatu hirya no hino bashobora kubicururiza ababizanaga akaba ari naho babasanga ariko mu nyubako na hariya hegeranye hakaba haretse. Ibindi bwoko bwa kabiri burimo ni ibyo twita ibinyampeke ni ibishyimbo na ni isukari ni imiceri. Ibyo iminsi itanu turumva ko nta kibazo byaba byagize mu gihe barimo gusukura no gupima abashobora kuba bagize bahuye n'abarwayi.
Hakurikijwe imibare itangwa n'abayobozi b'iri soko rya kijyambere ryubatse mu murenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge bagaragaza ko abantu basaga 1,000 aribo bakorera muri iri soko rikaba risurwa n'abagera ku 10,000 buri munsi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikaba itangaza ko hagiye gushakishwa andi masoko yasimbura yafunzwe hakaba hatekerezwa ibyashyirwa ku giti cy'inyoni mu marembo ya Kigali kubaturuka mu ntara y'amajyepfo ndetse no mu majyaruguru y'igihugu. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko isesengura bakoze ryerekana ko harimo gutezuka mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona cyane cyane mu bakorera mu masoko ndetse n'abahahiramo. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yumvikanisha ko hari abantu bamwe bumva ko indwara itica.
Hari abo wumva basa naho batemeranya natwe ku mabwiriza tubabwira tuti iyi ndwara twongeye kwibutsa ko yica. Ni nk'aho hari abatemera ubukana bw'indwara kandi mu cyumweru gishize mwarabyumvise twagize ibyago byo gupfusha abantu babiri barimo n'umuntu ufite imyaka munsi ya 40. Abantu bakunda kuvuga ngo akunda kugaragara bapfa bari mu myaka ya 70 ariko sibwo bwa mbere tugize n'umuntu upfa ufite imyaka 37 ari n'undi ugeze gupfa mu minsi yashize hafi imyaka 30. No mu bindi bihugu niba tutari twanabagira sina ngombwa ngo tubagire kugira ngo abantu bumve ko ikibazo gikaze ariko mu bindi bihugu nta utazi ko indwara iri kwica n'abantu batoya. Abantu nibumve ko iyi ndwara irakaze twongere tubisiremo irakaze ho kujya umuntu ujya impaka ku bukana bw'indwara.
Meya w'umujyi wa Kigali avuga ko abakoreraga muri aya masoko bose bagiye gupimwa ndetse bikazakorerwa no mu yandi masoko yo mu mujyi wa Kigali yubatse mu tundi turere. Kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 yagaragara mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, inzego z'ubuzima zemeza ko hamaze kuboneka abantu 2,253 banduye mu bipimo 1,334 na 1,070 byafashwe, mu gihe 1,648 bayikize naho 1,097 bakaba bakirwaye. Umunani bitabye Imana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Dusubire mu Burundi ku kibazo cy'abavanwa mu byabo n'imyuzure, aho umuhuza wa Burundi Edouard Nduwimana avuga ko leta igiye gufasha barahitwa kuwinterekwa mu mujyi wa Bujumbura kubona ahandi baba. Arasaba ariko abari basanzwe bakodesha kuba bahavuye bagashaka ahandi. Hari hashize iminsi abo bakuye mu byabo bamugejejeho ikibazo cy'uko nta mfashanyo leta ibaha. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Umuhuza w'abarundi yagendeye abateshejwe izabo kuwinterekwa ariko mu nabarongwe gisagara cha Bujumbura, nkuko yabishikirije abanyagihugu bari bamusavye gutorera umuti ikibazo cabo kuko bemeza ko babayeho nabi batagira naho barara. Edouard Nduwimana yamenyesheje ko bategerezwa kuva muri icyo kibanza kuko atari ciza cyo kubamwo. Umuhuza w'abarundi yasavye gutandukanya bari bapanze n'abamazu yabo.
Twarumvikanye yuko mu minsi mikenya nimba mutarabikora abajeje intwaro babafashe gutandukanya abari bapanze amazu n'abari bafise ahabo kugira ngo bishobore koroha. Warapanze inzu nkumbure wewe arashobora kujya no gupanga handi mu gihe bamuherekeje, ariko warafise cyari kibanza ciwe leta nayo izo ziraba ingene ifasha biciye muri wa mugambi ya programme ijanye iyi platforme ijanye no kuraba gukingira ibiza n'ibindi. Ikibazo cyanyu rwo bariko baracyitwararika mugabo namwe mugende mukurikiza impanuro muhabwa n'abajeje intwaro, kandi ababishoboye muri mwebwe harabashobora kuba bishoboye ababishoboye bari de kurindira izo nyishu za leta, ubishoboye kuba ashobora kuja guhiga handi abari yumvira kuba aragenda. Mwumve yuko ngaha ahasi mu buzima aha nta buzima buhari.
Naho yemeza ko leta ifasha abahora baba mu nzu zabo, Nduwimana yasavye abashaka kubaka kubanza kuvugana n'abajejwe inyubako kugire vyashitse aho kuwinterekwa ntibize bisubire.
Ibi vyashitse birababaje ariko biduhe n'icigwa cukumenya aho turiko turubaka aho tugiye kuba ingene haba hameze. Tubasaba yuko n'ubu abo bavuga ngo bariko barubaka leti bahamabati babanze baje inama neza n'abajeje intwaro n'abajeje bisaba byo kubaka barabire yuko vyukuri aho bariko barubaka atari hamwe azosura gutera ibindi bibazo. Ijo byose rero mwinda kubikora biciye mu kuja inama n'ingingo mu gukomeza umwumvikano hagati ya mwebwe n'abarongoye intwaro n'abarongoye bisata bibijejwe.
Abanyagihugu naho bamwe bashimye ko bagiye gufashwa bakanaronka uburaro ntibabona ingene bagiye kubaho kubera inzara na kazoza kabana mu gihe amashuri agiye gutangura batabona iyo bazokura amafaranga y'ibikoresho by'ishuri by'abana babo. Umuhuza akaba yanagendeye site y'amaramvya arabateshejwe izabo bo mu Gatumba kubera imyuzure, naho nyene yabasavye gusubira mu zabo. Abanyagihugu bakagira amakenga kuko hari aho amazi atarakama, ikindi babona nuko ivyabaye bishobora gusubira mu gihe uruzi rusizi rudakorewe.
Hariho abifuza ko bokwimugwa bakabaronderera ikindi kibanza bo bashiramwe kuko iwabona uba amazi akidengere. Hariho n'abandi wabo hamaze gukamuka bavuga ati twebwe batwubakiye bakadusanurira bakaturosa aho dushikira ngo dutekerera tugasubira mu rugo. Umva hano haratandukanye
tokogwa nuko bo tugomerera rusizi bakadukubikira n'idigi aho ruhora rumenera kugira tworoherwe ntibise kandi gutwagwa.
Twebwe nk'ikimvuro kiwanje hariho nkabeshi hatarakama amazi none hema naho bazoyiduha tuzoyubaka hehe n'ubundi tuzoca tuvayo kandi numva tuzokwamira mu nzira imisi cye mbona yuko bo twiyumvira ko nyene bakatugonderera handi bo dushika.
Site yo kuwinterekwa isanzwe irimwo iminyango 140 itagira uburaro kubera imvura y'imyuzurira yahitanye abantu 16 hari kwa 22 ukwezi kwa 12 mwaka 2019. Ni mu gihe abateshejwe izabo kubera imvura n'imyuzurira y'uruzi rusizi muri zone Gatumba mu kwezi kwa 5 mwaka 2020 barenga 11,000 bakaba bari mu masite atandukanye harimwo site ya Maramvya.
Iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda n'umwanya tubagezaho inkuru y'ibyabaye ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu myaka yahise mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Hashize imyaka 48 kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu Bufaransa havutse umwana w'umuhungu ababyeyi be bamwita Luc Montagnier uyu niwe waje kuvumbura virusi itera sida Luc Montagnier avukiye ahitwa Chabri muri département ya Indre iri hagati mu Bufaransa yize science muri kaminuza ya Poitiers ariko impamyabushobozi hanitse yihabwa na kaminuza y'i Paris mu mwaka w'1995 1955 afite imyaka 23 gusa nyuma y'imyaka 5 yabonye impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi mu mwaka w'1974 yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gikuru ubushakashatsi ku bya science centre national de la recherche scientifique mu mwaka w'1983 yavumbuye virusi imunga abasirikare bo mu mubiri w'umuntu yaje kugaragara nka virusi itera sida ubushakashatsi bwe nibyagezeho byatumye hakurwa imiti isuzumishwa kandi ikagaragaza iyo virusi mu maraso nyuma y'umwaka umwe havutse impaka umushakashatsi w'umunyamerika Robert Gallo nabatangaje ko yavumbuye iyo virusi nyuma y'imyaka 9 ishyiramo ry'abashakashatsi bemeje ko iyo virusi itera sida yavumbuwe na Luc Montagnier mu mwaka wa 2008 yahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu buvuzi ku itariki ya 18 uyu mwaka yagaragaye kuri televiziyo y'Ubufaransa avuga ko virusi ya corona yacitse abashakashatsi bigaga imiterere yayo ibyo kandi abihuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi
Nshuti muduteza amatwi aho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere ayo makuru yegeranijwe na Facel Gabehu yarahagarariwe na Etienne Karekezi yawe yabagezagaho ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
Catch a fire, did it,